Timoteyo wa mbere kigabane cya gatatu. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Umuntu ntiyagomba kuzezwa ishengero aba yifuje igikorwa cyiza. Nuko umuzezi wa shengero akwiye kutaba kumugayo, kandi akwiye kumugabo afise umugore umwe gusa, abo utarenze urugero. Yitonda aganze ingeso ziwe, akunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari munoho w'umuvinyu cyangwa umusinzi, ariko w'umugwa neza, atitoraguza, atari impunzi y'amahera, aganza neza wo mu rugo rwiwe, abana be bamwumvira, yanka umugayo wose. Utazi kuganza wo mu rugo rwiwe ushobora te kuzigama ishengero ry'Imana, kandi ntakwiye kuba muto mu kwizera kugira ngo ntiyikakishe ngo atembe agacirwa kwiteka wa mugarara igihe yaciriweko, kandi akwiye gushingirwa intahe neza n'abo hanze kugira ngo ntatembere mu mugayo n'umutego wa mugarariye. Kandi n'abadiyakoni b'ishengero nabo nyene bakwiye kubinya nka mugayo batavuga indimi zibiri, kandi ntibaba batwawe n'umuvinyu mwinshi cyangwa bifuza inyungu mbi, ariko bagumye ibanga ry'ukwizera bafise imitima itari mwijwi ribagiriza ikibi, kandi abo babanze kumenyerezwa maze nibataboneka ko umugayo babone gukora igikorwa cy'ibango ryabo. N'abagore nyine babinye nka mugayo bataremenaniriza abandi, batarenze urugero, bizigirwa muri byose. Umukozi w'ishengero wese w'umugabo afise umugore umwe gusa, aganza neza abana biwe n'abo mu rugo rwiwe, kuko abakoze neza icyo gikorwa cy'ibango ryabo bironkera ikibanza cy'iteka n'umwidegembyo mwinshi mu kwizera Kristo Yesu. Mwandike ivyo nizigiye ko nzozi wawe vuba, ariko ni nabangitevye no kugira ngo uzomenye ko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima. Vyongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri. Nta uhakana yo kwibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane niri umwerekanwa afise umubiri, akaboneka ko ari umugororotsi mu mwembe, akabonwa n'abamarayika, akamenyekanishwa mu banyamahanga, akizererwa mu isi, akaduzwa agahabwa ubwiza.